radio indundi culture amakuru mu kirundi
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kaze mu makuru twabateguriye nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira isoko nkuru yo mu gisagara ca Ngozi yarahirira tokombera mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uwa gatanu abadandaza n'abanyagihugu bakaba batagirayo bacira nayo bamira mu ntwaro bakaba bihanganisha bahaburiye ababo n'ivyabo abiyunguruza bakoresheje ibarabara ry'igihugu rigira icenda Bujumbura bubanza barasaba ko ibikorwa vyo kurisanura byonyaruka bikarangira na rigi imyaka itatu byari bigenewe yarangiye nayibiturire na kamwana wa mama ngo birazingamitse ubutungane mu Rutana ni mu ntara ya Burunga ivyo abanyagihugu babituye kuri uyu wa kane umukuru wa sentare ntahinyuzwa yararamutse abagendera murabimenyereye iminsi yose ya gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uwo munsi tuvuga ishusho y'umuziki w'abarundi mu gihe c'iterambere ry'ubuhinga bwa none ano makuru muri kome yashikirizwa na Jota Miratuzi fadenye mu hinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Lubera Intwari
Radio Indundi Culture
Ubu naho inkuru imwe mwukwayo isoko nkuru yo mu gisagara ca Ngozi ni mu ntara ya Butanyerera yarahira tokombera mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishira uwa gatanu muri kino gihe abadandaza co kimwe n'abasanzwe basumira muri iyo soko bakaba batagirayo bacira nayo bamira buramatari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago yamenyesheje ko umuntu umwe yitavye imana kubera guhahamuka akihanganisha abahishije ibidandazwa vyabo n'abanyagihugu mu ntara z'uburaruko twakura mugenzi wacu Yohani Nahimana
Nkuko twabishikirijwe na bamwe mu badandaza bo muri iyo soko nkuru ya Ngozi bo mu cano wabicaduka bibonekeje mu gihe c'isaha zine z'ijoro ngo kwabazananye ku bwinjiriro bw'isoko hafi y'igituro c'imiduga hanyuma uranda gata winjira imbere mu isoko munyuma ngo haci hashika ca kiduga kizimye imiriro nk'iyo ariko amazi aza guhera atakinini kirakorwa icyo kiduga ngo cavuye kija mu mwonga kuvoma yandi mazi mu gihe ibintu byaguma bisha bigatokombera muri icyo gihe ariko ngo igipolisi gifadikanije n'abanyagihugu baguma bazimya ariko bikavye impfagusa guhavuye hashika n'ibindi biduga bizimya bibiri harimo n'ishavuye mu gisaha cha Gitega ariko ngo vyashitse nk'igihe c'isaha zitandatu z'ijoro kirese inyubako y'igorofa igizwe n'amakioske yegereye ibarabara rikuru ry'igihugu rya Ngozi muyinga yonyene yasigaye ahandi hose harahiye haratokombera ushika isaha zitanu zo kuri wa gatanu hari hacimonekeza ibice byari bikirimo mucanwa baba badandaza baba n'abandi banyagihugu bari bazindukiye ku isoko bose ubwanwa bari bwapfutse umunwa
isoko isa nk'iyahiye yose kuko nta sikaye uravye ahantu hose hari ibintu by'agaciro hose harahiye ubwo twasaba yuko ubutabazi bwa mahafi kugira amasanganya ashitse nabwo bwame bwiteguye
abana bandi rero bagasaba ko iyo soko isanzwe yubakishijwe amabati amwe bita amatore mu gihe yose yakubakwa hokoreshwa uburyo bugezweho na rijya bubaye ubugira kabiri iyo sokisha ikaba yaheruka gusha mu mwaka w'2021 mu gihe naho nyene igice kinini cyari cyubakishijwe imbaho buramatari intara ya Butanyerera rero Victor Segasago yahumurije abakozwe ko n'ivyabaye arabihanganisha bamenyesha ko mu gihe bagifise amagara meza bazoronka n'ibindi
barabonye yuko ariho abahungabanye mbere ariho bitavye imana kuko guhungabana rero twagira dusabe abegereye umucamwe uriya wababona afise guhungabana remeshanye binaniranye ubutware kwa muganga ibyo byo kubasukura tumara umwanya muniniya
mukamenya ko iyo soko yo mu gisagara ca Ngozi ibaye igira kane mu gihugu cose ihuye n'isanganya nk'iryo mu kiringo kitarenze amezi atatu ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kubwira radio Indundi Culture
n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarihanganishije abahagiriye ivyago abicishije ku rubuga rwiwe kwa X rwahora rwitwa Twitter yanditse ati turatewe umubabaro n'isoko ryo mu gisagara ca Ngozi ryaraye rihiye nk'abene gihugu bahakorera baraye bahaburiye ivyabo turaremesheje cane abashikiwe n'ivyo vyago tubasaba kudacika intege tukivuga ibijanye n'amasoko bamwe mu badandaza bakorera ku isoko nshasha ya Nyabiraba iri muri zone Nyabiraba komine Gwibaga intara ya Bujumbura babandanya basaba ko iyo soko yokubakwa ikarangira abo badandaza bemeza ko mu gihe c'imvura n'izuba babangamigwa ni nkuru tubaza Arise Ndayizeye
Abo badandaza basigura ku bibanza bariko barakoreramwe bitaborohereza kuko hatubakiye bigatuma haba imvura canke izuba byose bibabangamira.
Nko ku ruhande rw'iwanje nari nzi uko ushobora koronka ahantu nokorera hubatse none urabona n'ubundi ndi hanze. No kuvuga yuko imvura iguye dusanga ha izuba ryose riduherere kwaha aho turinda tutaha ari cyaka. Umva cyatubura iyo dukenda tujyana.
Uwo mudandaza w'umunyu yerekana ko nko mu gihe cy'imvura ico kidandazwa ciwe gica cononekara.
Aho imvura iguye uterura aramazi kazire kujanye kwanikira guko atatwuka
naho biruko abo badandaza baremeza ko aho bimuriwe harakarusho bagereranije n'ikindi kibanza bahora bakoreramwo
yaba bari batwubakiye aho byafuma ariko twimurira ngaha byaragize kimaze ko ngaho urabona nta miduka y'ubucanuruzi hari.
Abo badandaza basaba ko bokubakirwa ibibanza bakoreramwo kugira bakore borohewe.
Cyo twosaba nuko botwubakira natwegwe tukaronka dukorera hubaki kugama ni imvura cyangwa tukugama nk'irizuba nawe urabona ko ari kibazo.
Twebwe icyambere twasaba yuko badufata mu mugongo nk'abanyagihugu tudafise icyefo cya ruguru kugira ngo barabe icyo badufasha kugira ngo batwubakire natwe dukorere ahantu hubatse.
Abo badandaza bariko bakorera ku isoko shasha ya Nyabiraba bahamaze ikiringo gishika amezi abiri mu burongozi bwa zone Nyabiraba bakaba bamenyesheje ko bwimuye abo badandaza kubera ikibanza bahora bakoreramwo cari cegereye cyane barabara bigatuma haba amasanganya. Bukaba bwamenyesheje kandi ko bufise n'umugambi wo gusakara no gutanga ibibanza biri muri iyo soko.
Ikiringo c'imyaka itatu co kuva mu mwaka w'2023 cari kigenewe ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu rigira 9 Bujumbura Bubanza cararenze. Abiyunguruza baciye muri iryo barabara baridoga ko ivyo bikorwa vyikwega bigatuma n'uruja n'uruza hari gihe ruhungabana. Basaba ko gusanura iryo barabara uburi kiri mu gice co kuringaniza mu ibarabara hazosigwa ikaburimbi vyo nyaruka. N'inkuru tubaza Claire Kankundiye.
Ibyo bikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nomero 9 biko biradinzira nkuko bamwe mu barikoresha bavyidogera.
Ibarabara musanzu ntabwo biko biragenda neza tuko turaraba kuko turaje igihe rimaze itanguye naho bigeze ubu biko bigenda bukeboke.
Ibyo bituma hari abantu bacyo barinda guca ahandi ibigira ingaruka no kubuzi bumwe bumwe nk'urudandazwa ruhungabana.
Abantu bakamera nk'abazunguruko kuko nasoye ubu tugomba kujya nko gusumira amageza hariya mu cyara bacaduca urumva bisaba kuzunguruka.
Ikuwa wana niko diko tuje kire nga tuwekwa katika haka ze kuwela wangu wawola watu chorela wakorisha nino wala wala chane nga wajamu chara mo wachawacha iyo luguru mzaki na ama watuwa tuwekwa katika haka agenda na wichane nga tuwekwe kwele mutanda tuwekwa agenda na wichane.
Abo banyagihugu bavugako bari bakiranye ugweze ibikorwa byo gusanura iyo nyubako rusangi.
Twari twagize tuti ebagaho ibintu bigiye kuja mu buryo kubera ibarabara ryari ribi cyane ahubwo bigiye kubagiza cyane imodoka zihite neza abantu bagende neza babinezerewe cyane ubwo urabona baguma bimbagura hamwe kandi basubira bimbagura ntibigire urutonde none umwanya umwe baraza bakimba undi bakaza bagakora ukabona ko bigenze neza agasubira akaza bagatakura ntibiraja mu buryo neza.
Basaba ko iryo sanurwa ryo nyaruka rigahera.
Twebwe twosaba yuko naba bagashyiramo ingufu bakanyaruza
mbona yuko bakora bakahanyaruza kugira ngo ibintu bigende neza.
Ibikorwa byo gusanura iryo barabara kuva ku isoko rya Kotebu gushika ku kiraro kiri ku ruzi Gikoma byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2023 bikaba byari bitegekanijwe ko bihera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2026 ariko gushika ubu turi mu kwezi kw'indwi ibyo bikorwa ntibirahera. Biboneka kandi ko hataragera ko birangira hari n'igihe kubw'abanyagihugu twayaze biza birahagarara. Nk'ubu abakozi bariko bararikora baboneka aho bita kuri main d'oeuvre hamwe n'amamashini bakoresha nayo hasigaye hose mu nzira ukahabona ivyapa vyerekana ko hari ibikorwa byo kubaka biriko biraba.
Radio Indundi Culture.
Amakuru turateguriye arabandanya ibiturire na kamwana wa mama mu gisata c'ubutungane muri komine Rutana intara ya Burunga ni zimwe mu ngorane abanyagihugu baho batuye kuri uyu wa kane. Umukuru wa sentare ntayinyuzwa yari yahagendeye kugira ngo afashe gutorera inyishu ibibazo vy'ubutungane. Abacamanza barungitswe gukorera mu mazone nabo bashikirije ikibazo cuko batararonka aho bakorera n'ubukene bw'abakozi. Urongo yesentare ntayinyuzwa yarijeje abo bose ko mu kwezi kwa myandagaro no mwaka bimwe muri ivyo bibazo bizotoregwa inyishu. Ni inkuru tubaza Diodone niyo yanzigamiye.
Muri yo nama yahuje abanyagihugu abajeje ivyo ubutungane muri ico gice n'urongoye Sentare na henyuzwa bamwe mu banyagihugu bagarutse ku bacamanza badakwigiza amategeko mu guca imanza abagarutse ku bacamanza bagi biturire n'ibindi
bibazo by'ibihuze twovuga imanza zitacibwa neza kumva zitandukanye haba kutubahiriza amategeko n'ibigira nkana haba gufumbatishwa haba akamwana wa mama ivyo n'ukuri turasaba yuko
Abacamanza bo barungitswe gukorera mu masentare y'amazone bamesha ko nabarungitswe muri yo hari abatararonka aho bakorera
ariko tukaba dufite ikibazo bamwe batararonka bakorera tukizera yuko muri intungane nshasha y'uburyo tuzokoresha bazoheze bakarosa inyubako bakoreramo
Urongoye Sentare na henyuzwa yavuze ko ivyo bibazo abizi Gamariel Nkurunziza yijeje wa bacamanza na banyagihugu ko mu kwezi kwa myandagaru no mwaka bimwe muri ivyo bibazo bizoba vyatorewe umuti
mu Sentare batoyi ayo ku mazoni nayo turazi ko ari yakijaho mugabo hari ibazo vyinshi hari ibazo vya bacamanza hariho ibibazo byo kuyunguruza hariho ibibazo byo kuba taramenyera aho bagiye gukorera n'abacamanza bake ivyo byose turabizi niko turagereza bishoboka byose kugira nimiburiburi gushika mu kwezi k'umunani hazobe habonetse bimwe muri ibyo zotegeza kwa maturi hafi yanyu kugira ivyo mubona tubimenye tubikosora kirikare
nko muri komine ya Rutana ku mazoni 9 gizi yo komine amazoni 4 ariyo zone Rutana zone Bukemba zone Gitaba na zone Gitanga niyo muri kino gihe abacamanza bataronka aho bakorera kugira ngo ibibazo biri mu gisata c'ubutungane bigabanuke uyarongwe Sentare na henyuzwa yatangaje kubushikiranganye bw'ubutungane bugiye gutanga akazi ku bacamanza bageraho 1,700
Itegeko rigenga makomine mu Burundi ryo kuwandwa ruheshe umwaka wa 2024 rirerekana ibitegekanywa iyo habaye kutumvikana gato ya mustanteri n'ugwego rw'abaje nama ba komine mu gihe ivyo bimaze imisi bivugwa mu rongozi bwa komine ntahangwe ntara ya Bujumbura uruganda rwacu rwashimye kugaruka muri zimwe mu ngingo z'iryo tegeko zivuga ukuntu izo nzego zibwirizwa gukorana Odiro Nkejimana
Mugihe ruko tumvikana hagati y'urongoye komine n'abagize ugwego rw'abaje nama ba komine itegeko rishasha rigenga amakomine ryo kwandwa ruheshe umwaka wa 2024 riratomora neza ingene ubutegetsi bw'iyo komine butegerezwa kugenda n'ingingo zifatwa nk'uko bivugwa mu ngingo ya 48 y'iryo tegeko mustanteri ni warongora kandi agacungera ibibera mu ikomine afise amabanga menshi harimo guserukira komine mu butungane no mu buzima bwa misi yose guhuza ibikorwa byose bikorerwa muri komine gukurikiranira hagufi ubutunzi bwayo no kurongora abakozi b'iyo komine aranafise kandi ibanga ryo gutegura no gushira mu ngira amafaranga akoreshwa na komine gutanga icegeranyo ku rwego rw'abaje nama ba komine no gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'ingingo zayo iyo habaye amakosa akomeye cyangwa kutumvikana gukomeye hagati ya mustanteri n'abaje nama ba komine ingingo ya 49 ivuga ko 2/3 by'abagize ugo rwego rw'abaje nama cyangwa ubutegetsi bubijejwe bushobora gusaba mu nyandiko ko hotogwa inama idasanzwe kugira hafatwe ingingo yo kwakicizera mustaneri ingingo ya 50 y'iryo tegeko nyene ivuga ko iyo ngingo yo kumukura kwicizera itogwa n'ibice 2/3 by'abagize ugwego rw'abaje nama ba komine bose iyico cemezo gifashwe nkuko bitegekanijwe n'ingingo ya 51 icegeranyo c'iyo nama gishikirizwa buramatari w'intara na wakakimenyesha ubushikiranganje bufise intwaro hagati mu gihugu mu byo bujejwe kugira hafatwe ingingo zibereye iryo tegeko rirategekanya kandi ko umunyamabanga ashingwa bikogwa wa komine ategekanywa n'ingingo ya 52 afasha mu Mustanteri mu mabanga yiwe ya misi yose nk'uko ingingo ya 54 ibivuga uwo munyamabanga niwe ahuza ibikorwa by'ubuhinga bya komine agafasha gutegura ingingo z'umuyobozi wa komine no kumusubirira yafatiriwe itegeko rigenga amakomine rirerekana ko naho mustanteri afise ububasha bwo kurongora komine ugwego rw'abaje nama ba komine rufise uruhara rukomeye mu kugenzura no gukosora ibitagenda neza mu ntumbero yo guteza imbere intwari ibereye
Radio Indondi Culture Inkuru y'imico kama
Mu nkuru y'imico kama tubashikiriza imisi yose ya gatanu uno munsi tuvuga ishusho y'umuziki w'abarundi mu gihe cy'iterambere ry'ubuhinga bwa none umuririmbyi Leonce Ngabo umwe mu baririmbyi b'abarundi bamenyekanye mu myaka y'1970 anegura ko hari aho abanyamwuga n'abakurikira ibikorwa byabo batwagwa n'imidiho gusumba ubutumwa butangwa kubwiwe umuziki wabwirizwa kuba ikiraro cyo gukomeza imico kama inyigisho n'imibano myiza mu bantu ibikubwiwe bishobora guha ikibanza gihambaye imico mva makungu hibagiwe akaranga k'abarundi Noris Nduwimana
Uwo muririmbyi abona zimwe mu mpinduka ziriko zirazanwa n'umuzo w'iterambere nk'agahaze kadasanzwe ku mico y'abarundi mu bisanzwe yunganirwa n'ibikorwa by'abaririmbyi nk'uko twabibabwiye mu nkuru imico kama yaheruka Leon Sengabo ati biratangaje ko bamwe mu banyamwuga n'ababakurikira batwagwa n'umudiho gusumba ubutumwa butangwa
urashaka kujya ngo kuri bimwe twita piano clavier harimo imidiho yose abazungu barashaka gutora imidiho yose cyangwa amaji yose urashaka kujya kuri clavier ukaronga amaji gitaro karonga majwi ya saxophone ugashona gushana na majwi ibikoko yigihuna byose birimo abana bubo bagashaka kujana nago bagace bibagira ikindi kiri nyamukuno uvuga bwa butumwa bashaka gushika kuryo rero hagiyemo no kuzaturigana abanyamerika
yamarana na deha mu kwemeza kwibiharabo bishimisha
dushimangira cyane cyane umudiho urashaka gutangura umudiho ukagira jambo rimwe gusa kuvuga itangura ukarinda uheza uririmbo ari jambo rimwe gusa iyo umudiho uryoshe uzubona basaze bari ngaho ariko aratamba jendazi nawe ndiko ndabitwenga ari genja mu bagenzi mu muryango yanje ngiyo abaye iminsi mikuru bararyoherwa niyo midiyo nimwe twiturungana
none ibikorwa mvabwenge bibere yifyo nafashe abantu mu kubaho kwabo mu bihe by'iterambere rya none byo bibihe Leon Singapo
iyo bagiye gusururirimbo sururimbo rwupfa kukubita umudiho gusa mugana ururimbo rushobora kugira akamaro mu bintu bariko barigisha cancane n'urwaruka rwejo bundi abo nabana bacu mugari abuzuku nabuzukuruza we yuririmbye usigi iki gihugu usigi iki isi kizofasha umuzukuruza wazoza
kubera kubwiwe umuzo w'iterambere ushobora kuzimanganya bimwe mu biranga ubumenyi n'ubuhinga kama umuririmbyi ingabo agaragaza impungenge ariko gutera kamo bagenzi wagira ati
two bakebura bose bakaja muri ya miziki itanga intumbero ya miziki itanga ubutumwa ya miziki yigisha kuko ngubo ariyo nk'ibindi tuko turatakaza kubera imyaka kubera kwigana ibyo hanze kubera nabuhanze baza kuduha ibyiwabo kandi iyo biririmbye neza bizokwama birimbwa imisi yose kwa cajwigisha nabandi bikazokwama imyaka n'iyindi bikaguma bidukebura kugira ngo tugire intumbero iyo tuja n'ibyo dushaka gushika ko kugira urundi bwo ari bwiza urundi bw'amatano ubukingene twaba turirimba
gushika mu Burundi ibikorwa mvabwenge birimwo iby'abaririmbye biracagenzurwa n'igisata ca leta bita Obedeya mu mfunyapfunyo y'igifaransa ariko gidafise uburenganzira bwo kubuza ikoreshwa ry'indirimbo icanke yindi ingingo nkizi zishobora gufatwa n'inama nkuru y'igihugu jije kugenzura ibyo kumenyesha makuru yamara kuva muri nzero igihumbi magana icyenda na mirongo umunani na gatandatu abanyamyuga bafise ishirahamwe ribahuza bita Amicale des Musiciens du Burundi mu Gifaransa umuririmbyi ingabo asaba ko leta yokongereza uburyo bugenewe iki gisata kugira ngo kize kigeraho cogira ubwigenge n'akarangamutima bijanye n'iterambere rya none
Na rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimira mwebwe mwese Marimea Tezabirishimire na Kofi Olivier Ubera Intwari yamfashije mu hinga bw'ivyuma ana makuru mu ariko meyashikirizwa na Jotamira Tuzi mubandanye mugira ibihe byiza mwese murakoze